Muracyumva radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ijwi ry'Amerika ni kuri internet ku rubuga www.radioyacu.com, ku ma radio yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru
ubu turimo ingorane nyinshi, nta n'umuntu akirara ubuho byakomeye kose byahangana. Mugerageze ntibirenga ukwezi kwa gatatu nk'uko nyakubahwa umuhuza w'Abarundi yavuze. Icyo kibazo twarakimutumye cy'uko mwuraba murabona ko twahibye byinshi.
Uyu ni Baranyikwa Joseph, ahagarariye abahinzi baheraniwe amafaranga na leta y'u Burundi mu ntara ya Murambya. Arimo arasaba leta kwihuta mu kubariha umwenda nyine leta bafitiye. Mu Burundi rero leta iritegura kwishyura abahinzi bo mu ntara zitandukanye bayihaye ibiti by'imbuto mu 2010, ariko na n'ubu ikaba itarabishyura. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Mu mwaka wa 2010 niho abo barimyi badandaza batangura gusaba ko leta yobariha amafaranga agera ku miliyaridi 5 n'imiliyoni za baba 62 bari baheraniwe. Ni mu gihe mu biro by'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza amakuru yavayo yashikiriza ko ayo mafaranga yasohotse, atawuzi igituma atashikiriye beneyo. Iyo dosiye yahavuye ija mu minwe y'umuhuza w'Abarundi w'ico gihe Muhammed Rukara. Icabaye nuko abo barimyi badandaza boba bahavuye bemera guhewa 50% y'ayo mafaranga biturutse ko urudandazwa bakora rwagiyemwo amahinyu. Umuhuza w'Abarundi wa kino gihe Edouard Nduwimana yavyibukije mu nama yagiraniye kuri uno wa gatatu nabo basaba kuronswa amafaranga baheraniwe.
Twashaka no kubanza dushimira abenegihugu ko batahuye, kuko tumaze kubashyira hamwe tukabumvikanisha, tukabereka amakosa abakozi ba leta bagize, tukabereka n'amakosa ashobora kuba yakozwe na bamwe mu batanzwe byamwe. Baremeye uko amafaranga izo medi 5 n'imiliyoni 3 n'izindi birenga gato yuko yocibwamo kabiri. Mwumvikano no kugenda harabicuheba hakaba n'icyuronka bivuze ngo ronke byose ibintu cyo mwumvikana. Aho rero turabashimira cyane, dushima abaserukira leta muri bino bikogwa. Tubashimira yuko uwo mwumvikano nabone bahavuye bawugira uwabo warawemera. Dushimira kandi abatanze ibyo vyamwe kuko nabone bahavuye bemera yuko ibice 50% baheza bakabihewa.
Uko baturuka mu ntara zitandukanye z'u Burundi hari amafaranga bamaze kuronswa. Umuhuza Edouard Nduwimana yabamenyesheje ingene bagiye kuronswa yasigaye.
Hasigaye rero yuko abenegihugu bishyurwa amafaranga arenga miliyaridi imwe, miliyoni 737,000 3,350,000. Aha rero twashaka kumera nk'abamenyesha yuko aho twe tugeza igikorwa cacu gisa nk'uko kirasozerwa. Dushaka kubabwira yuko mushaka ibwira ca leta yuko yemeye ko amafaranga yanyu agiye kuyabariha. Ndetse amaswa dusumira namwe mwamaze kugira umubonano nawe muravugana ingene vyogenda.
Abo barimyi badandaza basanga ariko imyaka ibaye myinshi bishuza, bashikiriza ko hari abatakirara mu mazu kubera ababishuza batemera izo bababwira uko bavuye Bujumbura kwishuza. Baranyikwa Joseph yari yaserukiye abaheraniwe bo mu ntara ya Muramvya.
Ubu turimo ingorane nyinshi, nta n'umuntu akirara ubuho byakomeye kose byahangaye. Mugerageze ntibirenga ukwezi kwa gatatu nk'uko nyakubahwa umuhuza w'Abarundi yavuze. Icyo kibazo twarakimutumye cy'uko mwuraba murabona ko twahibye byinshi twaremeye, kuko natwe turabene igihugu turi muri iki gihugu. Iyo bitagenda neza nitwe biba bitagenda neza, baradusigurira ariko amafaranga bigoranye turemera duheba igice.
Hari ikindi kintu abo barinyi badandaza bavuga ko kiriko kibasonga mu buhombe bagize, nuko basabwa ikuri kuri ayo mafaranga bataronkejwe yose, bagasaba ko kuyo bemererwa ko bagiye kuronswa batotangishwa ikori. Uwahoze ku rugamba Maniragarura Tresforo yari yaserukiye abishuza bava mu ntara za Cibitoke nabo
twongeye tukaja tukariha ikori naryo twibaho ntizuba dugitwaye 50% bako 50% nshi kandi mu makarani ka 20% cya turisanga turi muri 30% cyanye 20% urumva ko nitwe tubasigara nubundi kandi ni nacyo gituma dutaka dutakamba bivanye n'amadeni dufitiye abantu ko nukuri uwe nyakubahwa umuhuza w'Abarundi. Ibi birashikira na nyakubahwa umukuru w'igihugu ko ayo makori by'ukuri turatakambi ko atumva kuri ayo mafaranga asigaye iki turagishimitse ku cyane ikindi dushimitse ko ni iki cuko ikiringo co bakigufi cyane kuko umugozi uraturembeje n'uruhungo rwo kuhunga bene wacu kandi twategereza guhuriza hamwe ibikorwa byo kubaka igihugu.
Iyo dosiye yabo bishuza leta yasubiye mu minwe y'ubushikiranganji bw'uburinyi ubworozi n'ibidukikije n'ubujejwe ikigega cya leta mu gihe yasani yari yarangiye mu mwaka wa 2010 mu mafaranga leta yategekanya gukoresha muri uwo mwaka. Ayo mafaranga yabo bahaye leta ibiti by'ivyamwa yari yategekanijwe. Gabriel Rusiri arongoye ishirahamwe Olukome rigonya bakaboko no gusesagura amatungo ya leta yakurikiraniye hafi iyo dosiye ari mu bibaza yayo mafaranga yakatishirijwe. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Evariste, urakoze. Noneho tujye mu Rwanda aho ubushinjacyaha butangaza ko bwahagaritse ubujurire ku rubanza rwa Diane Rwigara na mama we Adeline Rwigara. Turi kumwe na Asumta Kaboyi kuri telefone akurikirana iby'uru rubanza. Asumta, wiriwe neza?
Wiwe neza Toma.
Niko, ubushinjacyaha kugira ngo bufate iki cyemezo byagenze bite?
Ubushinjacyaha umuvugizi w'umushinjacyaha yavuze ko bafata iki cyemezo nyuma yo kugirwa inama na Minisitiri w'Ubutabera. Tuganira yambwiye ko Minisitiri w'Ubutabera ariwe utegeka ubushinjacyaha bukuru, ko rero itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo kuba yasaba ubushinjacyaha guhagarika gukurikirana dosiye runaka, ko ari ibyo rero bakurikije kandi bakaba barashyize mu bikorwa.
Ariko rero ikirego cy'ubujurire cyari cyarageze mu rukiko.
Ikirego cy'ubujurire umuvugizi yambwiye ko bari barakigejeje mu rukiko kuri 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Hanyuma nyuma y'iminsi mike cyane igeze kuri 3 cyangwa 4 kuri 31 Minisitiri w'Ubutabera agategeka ko cyahagarikwa.
Noneho rero bivuze iki kuri Diane Rwigara na mama we Adeline?
Bivuze ko rwose nta rubanza na rumwe rukibakurikiranyweho, cyane cyane kuri ibingibi bari bararezwe ko noneho babaye abere burundu, ari nabyo banambwiye bati turabyishimiye cyane, yewe dutangiye n'umwaka mu mahoro. Kuko ubu ngubu nyuma y'uko ubushinjacyaha bwari bwavuze ko bwajuriye, ni ukuvuga ngo bari bagifite izindi manza imbere zari gutanga ko bakomeza bakaba bere cyangwa se bakaba bafungwa nk'uko bari barigeze gufungwa mbere. Ubu rero bivuze ko babaye abere mbese burundu nta rubanza bagifite imbere yabo.
Twibukiranye muri make ya rero ibyo bashinjwaga.
Diane Rwigara yashinjwaga byo gukoresha inyandiko mpimbano, hanyuma hakabagira ibyo bahuriraho n'umubyeyi we, ibyo kuzana imvururu muri rubanda, umubyeyi nawe akaba yashinjwaga kuteza imvururu muri rubanda ndetse no kureba amacakubiri mu Banyarwanda.
Nyuma rero wakwibutsa nanone abatwumva igihe bari barafunguriwe.
Bafunguwe bagizwe urukiko rw'abagize abere mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ariko mbere gato yuko bagirwa abere uko bari barafunguwe by'agateganyo, ni ukuvuga ngo n'ubundi urukiko rw'abahanaguyeho ibyaha bari bamaze iminsi bari mu rugo iwabo.
Asumta Kaboyi, urakoze.
Urakoze cyane Toma.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika.
ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika ku maradiyo ku mirongo migufi muradukurikira kuri metero 19 na metero 22. Mu Burundi, abagize umugwi sever wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ntibemerewe gutanga amakuru ku giti cyabo ku byo bakora. Icyemezo cyafatiwe mu mwiherero barimo mu ntara ya Ngozi. Ni inkuru ya Fidelite yishatse.
Abagize umugwi kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever bahamagarirwa gukorera mu ibanga.
Muntu yiyumvira ko azoza aratanga amakuru hanze, muntu yiyumvira ko azoza ariba flash disk ajana hanze, izo informasiyo zisohotse zizozoka tutabizi hajya za terisa, nibo ba mbere bishima yuko bazironse bitugaruka ko lolandomen informasiyo ziragugwa. Ndatuturiye ko nimuzogurisha informasiyo za sever. Nsabe informasiyo za sever. Ntituzozumvire Papua Nouvelle Guinea, i Vatikano.
Pierre Claver ndayicari arongoye umugwi sever yabivugiye mu mwiherero abagize uwo mugwi bariko baragira mu ntara ya Ngozi. Uwo mwiherero uri mu bikorwa vya mbere bigaragaye bakoze kuva batowe itariki 22 z'ukwezi kw'11 2018. Ikindi abagize uwo mugwi babuzwa no kugiranira imigenderanire y'akazi n'abahoze muri uwo mugwi.
Nsabe umuntu wese warafite amarorasyo n'abatagikora muri sever, sivuze yuko ubugenzi bwanyu mwobuhagarika, mugabo muntu yimbira ko dogumakorana no wagiye yasakiri muri sever kwera amarorasyo bari bafitaniye. Ndaduduriye ko azoba ariko aritega umwereka, kandi hameze yuko tumusezera tuzovuga yuko yakoze ikikosa professionnel. Mu kumusezera bagira icyo bita muri code de travail bita licenciement sans préavis ni indemnité. N'ubu ndiko ndavuga urashaka gusanga hari abantu ariko ararungika WhatsApp atariko aravuga ibi.
Iyo ndongozi shasha sever n'umuntu yarasanzwe azwi mu mateka y'Uburundi, ariko kuva agitogwa muri ayo mabanga bamwe banyepolitike ntibabishimye. Abo banyepolitike bagiriza umugwi ujeje gutunganya amatora seni yararongoye ko amatora wahagarariye mu 2010 yibye mbere, bamwe muri bo bakaba baciye bayinjururamwo. Naho biruko ntivyabujije ko yizegwa mu kurongora umugwi watunganije n'ayandi matora yakurikiye. Ubu mugwi sever yasubiriye uhebereye Imana mu gihe gatolika Musenyeri Jean-Louis Nahimana, umwigisha muri kaminuza Paul Ngarambe akaba yarigeze kurongora umugwi seni watunganije amatora yo muri 2005. Mu kiganiro cy'Ijwi rya Amerika atanga impanuro ku nyifato ibereye sever.
Ibi bya Commission Vérité et Réconciliation ni byiza rwose, ariko ari ico ntinya ndakivugire hejuru nuko usanga ari ibikogwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikaguma bifise intumbero ya politike gusa. Icyo rero kijewe kirambabaza, mugabo ntitwofatira ku byumviro vwo munyepolitike w'ico gihe, kuko ibyo turiko turarondera nibifasha igihugu kubakwa.
Uwo mwiherero abagize sever barimwo uzoherekezwa 12 z'ukwezi kwa mbere. Inkomoko y'uwo mugwi uyu masezerano yarusha yo 2002 washinzwe nyuma y'imyaka 14 wiyumviriwe mu kiringo c'imyaka 4 zari zimaze. Mu byaranguwe n'izo nzego ziherutse gusubirizwa harimo urutonde rw'abantu 70,000 bahuye n'ibyago by'intambara, muri bo 60,000 barumvirijwe. Hongera haramenyekana abagirizwa ibyaha 13,000 hamwe n'ibinogo rusangi 3,500. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, Fidelite yishatse, Ijwi rya Amerika.
Our voices. Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo. Ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'Icyongereza bisigura amajwi yacu. Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi 4 baturuka mu mpande 4 z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane itangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo vy'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'Icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube. Fyonda like na subscribe, mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye rero bene icyo kiganiro wanyu mu ntara, dufite n'ibiganiro muri sanga nk'uko mubizi buri munsi kuva saa kumi. Ni muri urwo rwego tugiye kubagezaho igice kimwe cy'ikiganiro cy'uyu munsi, aho OMS, Organisation Mondiale de la Santé, ni ukuvuga ishami ry'umuryango w'abibumbye, ivuga ko mu 2017 SIDA yahitanye abantu bagera ku 38,000 ku isi hose. Mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu Diane Ninahazwe amaze kugirana na muganga Niyongere Jean d'Arc wanonosoye iby'umugera wa SIDA, bagarutse aho ubushakashatsi bwo kuhashya iyo ndwara ya SIDA bugeze. Dr. Niyongere aratangira avuga uko ibitigiri by'abanduye umugera wa SIDA nyine mu Burundi byifashe.
Biraciye imyaka 10 ibiharuro byari kuri 4 kwijana y'abagendana umugera wa SIDA mu Burundi bwose, ariko uno munsi muri uno mwaka kuyaruro twaronse mu mwaka w'2017 bivuga yuko mu Barundi bose abantu badashika igice kimwe kwijana aribo basigaye bagendana umugera wa SIDA. Ni bake cyane uravye ibyo biharuro bya kera.
Yego, hamaga muganga Jean d'Arc, abo bake cyane bavugwa mu gihugu cy'u Burundi tubasanga mu wahe muco, n'urwaruka, n'abasaza, n'abaki muri rusange?
Muri rusange umutahoza yerekanye yuko abapfasoni aribo cyane cyane bafise uwo mugera gusumba abandi. Hama bari ufashe hamwe abafase n'abagabo ni mu rugero bwa imiyabaga mu myaka yo kurondo, niho ubona ibiharuro ari byinshi kusumba ahandi.
Ya myaka umuntu abageze kuronka mu myaka yo kuronka umwana. Hanyuma hari insiguro ga muganga mufise y'impamvu uyo muco ari ubangamirwa cyane hagati ya 18 na 40 kandi bikaba ku bapfasoni ahubwo ntibije no kuzindi impande.
Yaboneka yuko baraze mu mico y'abantu, umugabo umwe ashaka kwandukiza abagabo abagore benshi kubera imico y'abantu ntimigwa ibintu bijanye nk'ibyo. Hanyuma abagore ahanini nibo benshi kandi banakenye, ni ukuvuga hari baho bamwe bamwe abatari bake bakoresha amabanga mpuzabitsina mu kubaho. Nicyo nicyo kiba gisigura ahanini igituma umugore w'abagore ari wo wawandiye gusuma abandi. Hariho n'ikindi, abagore baripimisha hajya uhoho hari n'itegeko umugore wese yihungenze agiye kwa muganga ategerezwa gupimwa uwo mugera wa SIDA. Nivyo birashoboka ko bisigura igituma ari abagore benshi baboneka mu biharuro gusumba abagabo.
Yego, hanyuma abapfasoni uravuze yuko akenshi baripimisha mukabona ko bayufise ibiharuro bikaduga gutyo kandi umugabo umwe ugasanga agendanye na benshi. Biruko mu bisagara no hagati mu gihugu cy'u Burundi nko mu makomune yegereye kure umugwa mukuru canke ibiharuro biri hejuru ku murwa mukuru?
Ibiharuro biri hejuru cyane cyane ku mugwa mukuru wa Bujumbu no ku migwa mukuru y'intara nk'Igitega, nk'Ingozi, imigwa nko mu Rumonge, ahantu hari imiji uko babivuga niho haraboneka ibiharuro byinshi gusumba ahandi. Ariko ibiharuro byinshi biraheza bikaboneka no mu mugwa w'abasirikare,
mu mugwa w'abasirikare. Ego, turaza kubigaruka ko hanze hatari ko turase abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro muri isanga bashaka kubaza utubazo. Wa mbere ni Laurent Ikadze.
Niriwe Diane.
Ego, urakomeye?
Ndakomeye.
Nakabazo canke intererano kwa Dr. Jean d'Arc.
Nakabazo nashaka kumwibariza. Kuri iyo cyo ingwara ya SIDA, nshaka kumubaza neza umuntu yanduye SIDA kuko benshi harya baba batasobanukiwe iyo SIDA. Nk'ibimenyetso bigaragaza SIDA ni nk'ibi.
Urakoze Laurent, ngira umunsi mwiza. Ego muganga murumvise akabazo kumukunzi w'ijwi rya Amerika ati umuntu agenda na sida umubwirwa niki?
Muri bino bihe tugezeho birakenewe cyane ko umuntu agenda n'umugera wa sida atomenyekana ari uko ibimenyetso bitanguye kuboneka. Umuntu agenda n'umugera wa sida, umuntu yanduye umugera wa sida, ni umuntu nk'umuntu wese nta kimenyetso mubonerako. Yari nzagera kuho ibimenyetso biboneka abageze kure cyane. Ubonye igikomeye nuko umuntu wese ahubwo yofata ko agwaye akagenda kwipimisha agaheza akamenya ibyo bipimo bigasanga ntagwaye cyangwa bigasanga aragwaye. Nicyo cyiza, niyo message ubonye duha abarundi bose n'abantu bo ku isi yose, kugira ngo umuntu ntarinde kwibona kw'ibimenyetso by'indwara, kubera ibimenyetso by'ibiboneka bitebye cyane. Yashobora no kuboneka umuntu amaze imyaka 10-12 agenda n'umugera wa sida
atarabimenya,
atana kimwe kirabone.
Hama none ga muganga, urinze ugenda n'umugera imyaka 10 utarabimenya ku ofise, umuntu aza kuza kumugwana cyane gose kubyo bibonekeza nko gushika ku myaka ingaha ofise canke bivana n'umubiri w'umuntu?
Bivana n'umubiri w'umuntu, ariko byarerekanye yuko abana berekana ivyo bimenyetso kare gusumba abakuze, ivyo bigatumwa nuko abasoda bagwanira umubiri barabanze bakagwanya uwo mugera, umugera nawo ugacugera ahantu ukagwanya abasoda ukabamara. Iyo rero bageze kuri abo basoda basanzwe bagwanira umubiri, nama anticorps mu Gifaransa, kunda kuvuga abasoda bagwanira umubiri ni inkomezi z'umubiri ziheze zigashira kubera uwo mugera wabaye mwinshi mu maraso. Umuntu rero agaheza agatangura kwerekana vya bimenyetso, akagwara igituntu, akagwara mugiga, akagwara inkorora zidahera, akagwara indwara zitari nke indwara iyo ari yose yashobora gushika iyo umuntu agenda n'umugera wa sida ageze kuri urwo rwego rw'abasoda bamuheze ko ata nkomezi z'umubiri agifise, abasoda bagwanira umubiri baheze indwara iyo ari yose yashobora kuyigwara kandi kamusinzi kaza gose.
Murakoze cyane muganga Jean d'Arc Trace na Jean Bosco. Jean Bosco, ikaze nawe.
Hallo.
Ego, ikaze ku ijwi rya Amerika ya Jean Bosco.
Ego cyane, murakoze.
Ego, akabazo canke intererano kwa Dr. Jean d'Arc.
Dr. Jean d'Arc ni kuri Musanze, mwazi ko indwara ya sida y'uruhunyanganda nk'uko bivuga. Rero nari nkeneye kumenya by'ukuri yuko umuti wayo uba uratuwa gusa isaha. Nicyo nari nkeneye kumenya rero. Ego, hanyuma n'ingene umuntu yamaze kwandura, amaze gufata n'uwo mugera wa sida, ingene yobandanye yifata. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Jean Bosco. Uherere he?
Je ndi muri Zambia.
Murakoze cyane muri Zambia, bandanye kumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Ego, muganga, duga ku ijambo.
Ego.
Ego.
Umuntu abaje ikibazo cyiza cyane. Nibaza ko abaje ikibazo kiza gushika ku nyota abatari bake bariko barumviriza ijwi rya Amerika.
Ego.
Muri kino gihe nta muti uvura koko umugera wa sida uraboneka. Ariko hari imiti ipfufaza umugera wa sida gushika ku rugero umuntu dushobora kuvuga ko yakize mugabo akiwugendana, mugabo atangwara n'imwe atazi indwara zishikira abantu bagwaye umugera, dushobora kumushika ko kubera ko imigera uwo muti uradusubiza hasi. Imigera ikaja hasi gose mu maraso, hanyuma akagira ubuzima bwiza, akamera nk'umuntu uwo ari we wese atanagenda n'umugera wa sida, umuntu akomeye, mugabo yama ku muti. Kubera uwo muti nabasiguriye neza ntukiza sikwire bafata agakira, ngabo n'umuti umuntu yama ko ugacungana iyo migera ukayigabanya ku buryo wamuyicunze ntivyure umutwe ngo ikure.
Awamako kuva kwa mbere gushika kwa Mungu ga muganga imwaka wose, imyaka yose azobaho canke aratezurirwa?
Ego cyane, umuti awamako nta usiba.
Ego,
kubera umugera n'umugera urakaze cyane ku buryo usivye umunsi, iminsi ibiri, iminsi itatu, umugera ariko uba uri kuwuha inguvu zo gukura no kurengera uwo muti uriko. Umuti rero uhari, hari imiti myinshi mugabo ihagarika uwo mugera ntisubire gukura, ntitse ngo ihere mu maraso mugabo ikagumaho. Urumva umwana adakura ntabakura nyene ntaca kugira.
Hanyuma ga muganga uvuze ngo uyu muti ufashe hagere igihe uyu mugera ntubandanye ukura uyuri kula ufata kwa mbona uomugera mamu vugati na hudra wali ukiri hasi na uri kuradra wali kula ufata umuti alashua kwa nduza non
umuti ikinufasha hanini nukugira uomuna kwa uomugera awanda nyagira magara meza iwe akomere akori vikogwa viwe abu mwondu nga vandi ndeke numuni ya rumo vyei chane abu bakanye bakavyara n'umwana akomeye atangora n'imwe afite z'umugera kubera iki kwera uwo muti yitwararika misi yose uwo muti rero agera ku rugero ushira imigera hasi mu maraso hari gipimo ngira abahora bacumva nabo nyene cyitwa ngo charge virale ni rugero rw'imigera mu maraso
yego
ubwo rugero rw'imigera ruragera ahantu rumanuka maze bagufasha amaraso bakarondera imigera ntibabe bakiyitora ariko siko kuvuga ngo bapimye umugera wa sida ntawo babona bavyumve neza
yego barabona mbwa bakabona ari utugera dukenye
ego barabona ko umugera uri mu maraso mbwabo udashaka kwandukiza ntubwitembera amaraso ku buryo bwa buryo nababwira butatu bucamwo umugera wa sida ubwira umuntu awandukiza uwundi bitaba bigikunda umuntu arashobora kuheza akagira ari nk'abubatse umugabo agwaye umugore atagwaye bakarangura amabanga yubatse bakabyara umwana akomeye kandi uwatagwaye ntiyandure kubera iki rwarugero rw'imigera mu maraso ruri hasi gose mu gifaransa bavuga ngo charge virale indetectable
ingira ngo ni hamwe rero abantu
umuntu abyamye ko yamye kuri uwo muti bikagumoko uwo muntu ntaheza ngo yandukize umugera wa sida
aza kugera kuri urwo rwego rwo kudagishobora kwandukiza umuntu haheze nk'imyaka ingahafata uyo muti
mu bisanzwe ivyo onye urugero rwa mbere aha mu Burundi aho tugeza gupima ku mezi atandatu ya mbere umuntu ari ku muti w'umugera yawufashe neza uwo muti ukaba wahuriranye n'umugera wiwe atangorane ku mezi atandatu iyo migera iba yaheze mu maraso baraheza rero tugasubira tugapima inyuma y'umwaka inyuma y'andi mezi atandatu ubwo rugero rw'imigera rubandanije ruri hasi ari indetectable uwo muntu ntarashobora kwandukiza umugera
hariho akandi kabazo Jean Bosco yari yabajije ati uwamaze kwandura yokwigenza gute
ego nishe kibazo nishiza cyane Diane umaze kwandura uwo mugera wa sida araheza akigishwa ingene yokwigenza ingene yokwirinda kwandukiza abandi cyane cyane nicyo gikomeye
ego
akigishwa n'ingene yofata uwo muti neza kugira ngo umukingire za ndwara z'ivyuririzi doheza ziza zikamuhitana cyangwa zikamumerera nabi zikamubuza kubandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi muri aya masaha kugera saa mbiri ijoro no kuri metero 19 na metero 22 ubujurire bwo mu rubanza rwa Diane Rwigara na mama we Adeline Rwigara bwarahagaritswe ni icyemezo rero cy'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda nk'uko umuvugizi wabwo yabitangarije Ijwi rya Amerika uyu munsi ubwo bujurire bwari bwarageze mu rukiko kuri 27 mu kwezi gushize ariko rero ubushinjacyaha buza kugirwa inama na ministri w'ubutabera nk'uko itegeko nshinga ribimwemerera ubu rero nabere Burundi nubwo nabo bavuze bati nubundi twari dusanzwe turabere nkuko bayibwiye umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, murakarama.